Ikete rya gatatu ryanditswe na Yohana. Jewe umushinga ntahenda kwandikiye Gayo umukundwa, nkunda by'ukuri. Mukundwa, ndagusengera ngo umeregwe neza muri byose, uhora uhangamye nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza. Kuko nanezerewe cyane hamwe abavukanye baza bagashingira intaho kuri kwawe yuko ugendera mukuri. Nta wundi munezero mfise urutubu kumva ko abana banje bagendera mukuri. Mukundo wa muyoka mu by'ukorera abavukanye byose kandi arabanyamahanga, nabo bashingiye intaho urukundo rwawe mu maso y'ishengero, kandi uzobugize neza ni wabarungika uko bibereye ab'Imana, kuko bavuye iwabo kubw'izina rya Yesu atacyo batse abanyamahanga. Nuko twebwe dukwiye kwakira neza abameze batyo kugira ngo dufatanye n'ukuri gukora igikorwa. Hari icyo nandikiye ishengero, ariko Diotirefe akunda kwishyira imbere muri bo ntatwemera. Nicyo gituma ninaza nzobibutsa ibyo akora. Atuvuga amajambo mabi y'ubupfu kandi ntagarukiriza kuri ibyo gusa, ariko ubwiwe ntiyakira abavukanyi n'ababigomba arababuza akabaca mu ishengero. Mukundwa, ntukigane kibi ariko wigane cyiza. Ukora ibyiza niwe w'Imana, ukora ibibi ntiyabonye Imana. Demetiriya ashingirwa intahe na bose, kandi n'ukuri ubwako kurayimushingira, natwe nyine turayimushingira. Nawe urazi ko ivyo dushingira intahe ari ivyo kuri. Nari mfise byinshi byo kukwandikira, mugabo singomba kukwandikishiriza ubwino n'ikaramu, ariko nizigiye ko nzokubona vuba, tukazovugana imbona nkubone. Amahoro abane nawe. Abakunzi barakuganutsa. Unahiriza abakunzi uko amazina yabo angana.